VOA. Murumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugiye Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Abatwumva mwese aho muri, ndabasuhuje muri uyu mwanya kuri mikoronetsiye ne Karekezi hano i Washington. Mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika.
Ya simpunzi kandi tubashira mu mpunzi bajye
oya
ko nabantu biyegeranije habagiye banyegeneriza hamwe bava kuri muri Save bagenda kumase baravayo babaragiye hajya none bakene bavuga ko bahunze ubukene.
Uyu n'umushikiranganje ministri Martin Nivyahandi w'u Burundi ushinzwe gufatara mugongo hagati y'abarundi ndetse n'ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu. Aravuga ku kibazo cy'abarundi bamaze imyaka ba mu ahitwa Charama mu gihe z'umurwa mukuru Burundi Bujumbura. Iyi nkuru kimwe n'izindi zirimo itangira ry'umwaka w'amashuri mushya mu Burundi, zose ni mu kanya gato mu biganiro byacu byibanda ku Burundi. Nta handi ni kuri ijwi rya Amerika. Leta y'u Burundi yahagurukiye kwimura imiryango irenga 200 iba ahitwa kuri site ya Charama mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura. Nubwo mukuru w'u Burundi Bujumbura iyo miryango ibayeho mu bukene budasanzwe. Iki ni ikibazo cyakurikira mugenzi wacu umunyamakuru Iroje Wirika neza ari Bujumbura mu Burundi.
Site ya Charama iri muri quartier ya Charama zone Kinama commune Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura. Ni ku metero nkeya uvuye ku ibarabara RN9 rihuza umurwa mukuru Bujumbura n'intara ya Bubanza mu burengero. Utuzu twaho twubakishijwe amahema hamwe n'ibiti. Amahema nka yose yatabaguritse. Abahaba usanga hakumba kimetero imwe kuri zibiri karimo umuryango wose w'abantu bashobora gushika kuri batanu. Uwo mukenyezi w'abana bane namusanze ariko afungura uduharage n'udutoke.
Bangaha aya ntibyoroshye naga tukindagahawe n'umuntu apfuye rukuru. Aho ngiyama nyine niho ntekera ku buryo ari hatoyi abana bajyama ngaha ku ruhande. Ahubwo ngo hagaruka kujyama ngaho nyine dutekera. Masanga nyashora kuhaba no gutare busohora imbabura hanze dutinya yuko muyaga ugurura amakara. Cyatekera mu nzu nyene.
Uko gukinjikira mu nzu kurafise ingaruka mbi. Uwo mukenyezi wundi w'abana batatu afise babiri bahiriye mu nzu. Namusanze ariko aracumba imbere y'udusamba rya mako.
Bumva baravuye ku ishuri nje nari ndyamye. Umukuru yarahetse uyu. Mbaratsitaye rero bihaga aca kwituka ku mubiharage. Ubu gusa ubona yakubise gusa uyu ntiyahishikanye we cyane. Mbyutse. Je nanze mbere ngo ninzu yo bihiye sanga nabana bahiye. Bakuse ibi ukuboko mu biharage. Kuba ndi ngaha abafise no biki ibintu abana turyamana mu byombo imbabura nsha mu nzu. Bumva nturonka wisanzura ngo uryame neza nta ntaho agutse kubera haga turabona nawe urutekera n'igenda hameze nawe urabibona n'amuntu kuko wahageze.
Ubukene bwarugarije aba muri site ya Charama ku buryo bamwe bamwe bafungura ivyo batoragura mu mayarara. Uwo mupfakazi w'abana bane n'umwe muri bo
utu duceri kugira ngo ndaturonke nja gukubura aho abana b'abantu banikiye naho nyene baduhinda igiti tubaviraho tubavireho. Aha turamerewe n'abigosi urabona nk'ubuzima turimwo n'ubuzima bugoye. Aha mahema yarashaje. Aha abana urabona aho bajyama ngane hameze kuva dushitse ngaha baragwaye ibihere inyondwi gushika no nk'ubu baracafise inkovu z'inyondwi. Ni ukwituye mu buzima bugoye bugeze ku mupfakazi hoho ni hatari anka jewe mfise abana bane ije ndabarondera jenye ndi mupfakazi singire cepfo ca ruguru aha ntagiye gusura iyarara cyangwa ngo ndi gukubura gaceri sinjya simbaho. Uko hatugeze mu buzima bugoye cyane nko bimvura igatasa tukiri ngaha tuzotwagwa. Aha ndafise umwana arenze ngaha nabuze kungena umwana yovugwa kubera ubuzima buke.
Ubuke n'ababyeyi babamwo urakora no kubibondo. Uwo mwigema agiye gutangura amashuri yisumbuye ariko nta vyizigiro vyo kuronka ibikoresho.
Je nabuze amahera y'amakaye nabuze barabuze nawe na kunyandikisha kwa tamara bafise. Jewe twirwana n'ababyeyi ngaha nta namubiye ko agenda kurondera akazi kwa tamboro nk'abagenda kurondera akazi. Bisaba ko leta yoturondera kuko abanyeshuri bakaturondera ko yiga.
Renovandi ndurwaha umwe mu barongoye wa site ya Charama avuga ko ubukene bugereje abantu aho bisasira amashashi.
Uravye uburaro amahema yatabaguritse uravye ivyo umuntu ajyamako vyaraheze umuntu usanga yisasira agashashi canke ikarato inzu dasukumwe zirahari kuwa ruje yarazubatse mugabo ubuziruzuye iyo umuntu agiyeyo bijya biri munsi bica bitarukira ku muntu agiyeyo bisabwa ko hoba kuvidugo kugira ngo zongere zikore neza bimaze gutaragurikira ku bantu munyuma naho bizomeneka bisendanishe hanze y'ico kinogo hace haza rero zangwara zivyanduka zitewe n'isuku rike
umwaka w'2008 leta yari yagerageje gutorera umuti kibazo cy'abo bantu ico gihe baraho bita ku mase ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika inyuma y'imyaka ibiri bamwe muri bo baronkejwe amatongo ariko abo mu Carama bavuga ko babwiwe ko amazina yabo akiri mu mashini azosohoka hanyuma barindiriye mpera mbone
hamwe tworunka ahacu turambika umuse ya nkuko nyakubahwa umukuru w'igihugu yari yatwemereye twipfuza ko bo dutunganiritse bakadukomoreza hari uwo twari twatumye ko twanditse twerekana ko ari we yudusigurira ibyacu kuko niwe yaraturongoye bakanabaza ibyo byacu batubwira ko byaheze mu mashini nabo bavuga ko bazokwandika ntibagakubandika tutunganizwe nk'uko batunganirije abandi
abo banyagihugu bava mu mihinga itandukanye bemeza ko ari impunzi zo kuva mu myaka ya 90 ariko umushikiranganje wo gufatana mu nda suko abita Martin Ivyabandi
cyase si impunzi kandi tubashira mu mpunzi bajye oya kuko nabantu biyegeranije habagiye bariyegeneriza hamwe bava kuri muri sabe bagenda ku mase baravayo babaragiye hajya none bakene bavaho bahunze ubukene akene ni beshi muri kino gisagara cha Bujumbura aho siso bari hari gihe natwe twasanga twahunzwe yaduhunga natwe igi ubuzima wo mu gisagara bukunaniye cyo sibiri wanyu je ndangije amashuri mu gisagara cy'ubutunzi nabona ko nashobora kuba mu gisagara cha Bujumbura ico nakoze nagiye naciye ngenda muhiri wacu yo nagiye kurondera kazi arabashinde kuguma ngaha kora yabishoboye generaji benshi barabahaye namatongo rituzi yo bayasize
umushikanganje n'ivyo abandi asigura ko leta yamaze gufata mu minwe kibazo cyaba muri site ya Carama
nka leta dutegeza gukingira biri mu bijanye no gukingira agateka kazi na muri biya ntibishobora kubanda cyo turakorana na meri ya Bujumbura dukora n'ubushikanganje bwo hagati mu gihugu kugira turabe bajya abantu ko bogira ubuzima kandi nabonye bazovyumve sukubanka n'abanyagihugu b'abarundi mugabo bateza kuba ahantu hameze neza muri kazoza waza kuvuga ko leta tashobye yakoze ko twaritse ibintu bikayangana ibintu dushaka kubyemera rero ikigwa twamaze kubikora twe turitegu kugira tubereke ukundi kuntu bobaho neza harimwo nuko bamwe bamwe basubizwa iwawo nimba batagira amatongo izo n'ibindi bikorwa bikorwa hanyuma uburaro ibyo ni tuzobyiga mu bushikiranganje ngaha mugabo ndi kwajya ahantu adashaka kuhaguma
site ya Carama imwe imiryango igera ku 239 igizwe n'abantu baba 190 abenshi muri bo n'abana urwaruka n'abakenyezi Eloge uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze cyane Eloge Birikaneza umwaka w'amashuri mushya watangiye umunsi ku wa mbere mu gihugu cyose mu Burundi umunyamakuru wa Amerika Diane Ndonse warusanzwe atunganya inkuru mu kiganiro cy'ubuzima kira ubu ni ugiye kutubwira uko umwaka watangiye mu bice by'umurwa mukuru Burundi Bujumbura Diane
umwaka w'ishure w'2016 ushira 2017 watanguranye utunenge kuri uyu wa mbere na cyane cyane mu gice cya kabiri cy'amashure yisumbuye ku ishure ryisumbuye rya Risenya Kabiga Skerpes riri muri komine Mukaza twahasanze abanyeshure bakoze ikibazo cya leta bo mu mwaka w'icenda nabo mu icumi bibuze ku ntonde aho ni mu gihe ubushikiranganji bwari bwabarungitse kwiga kuri iryo shure kuri ivyo ujejwe ivyigwa kuri Sescapes cyo mu Nyakabiga Kamikazi Jacqueline asigura yuko ugwego rutunganya ivyo kurungika bene abanyeshure ku mashure gwaharungitse abanyeshure barenze aho bashobora kwakira akarorero ni nko mu gisata c'ubuhinga aho ugwego gwatunganije ibijanye no gutanga ibisata abanyeshure bazigamwo gwaharungitse abanyeshure 140 mu gico gisata kitarenza kwakira abanyeshure 80 nkuko Kineza Jacqueline abandanya bitwiganira
jwe kino kigo bace bavugana niyo komisi baraheza baragenda barasubiramwo iyo liste ubu munsi rero dufise liste isubiyemo barakuyemo abatari bake nico gituma hari abanyeshuri bari bafishije kuri liste ya kera ubu munsi batisanze
ahandi naho twashitse nko ku ishure gisumbuye risengagara cyahoze ari ene riri muri komine Ntangwa abavyeyi bari batonze basaba ibibanza ivyo bivako abana babo barungitswe n'ubushikiranganje bw'indero kwiga mu ntara za kure aho abavyeyi badashobora kubakurikirana nkuko umwe mu bavyeyi Nsabimana Thierry abivuga
urabona ko orientation ya Jatevie twagiye kuraba ku munsi wa kano heze turonga aho ba mu orientation igitega aho bita irise ikirika aho narinzi bwawe numvise ko ari igitega je rero nashimye ko noza gusaba abayobozi baha yahora yiga kugira asubire yigira aha anye kubera no mukurikiranira hafi kubera igitega nta mujyango ofise simbona ukuntu yobaho nivyo nyorohera
ikindi kikigoranye kugira ivyigwa by'igice gikurikira ishure shingiro bishobore gutangura neza ni bikoresho nk'ibitabo hamwe n'urutonde rw'ivyigwa umuyobozi wa Risenga Garabe ndantokira Tarsis afise icizere ko bashobora kurara babironse
ibikoresho nk'uyu munsi twagiye kwironera ofise hanyuma tubiye ku muyobozi bw'umakomeye hama twibaza ko umunsi ashobora kubitanga
ariko rero yaba umuyobozi w'indero muri komine Mukaza Stefani Kineza canke umuyobozi w'indero mu gisagara ca Bujumbura Renovanze Imana bavuga ko kugeza ubu atamakuru bararonka kubijanye n'ubwo rutonde rw'ivyigwa hamwe n'ivyo bitabo naho biruko umushikiranganje w'indero Janvier Ndirahisha yari yamenyesheje ko be n'ivyo bikoresho vyamaze kuboneka mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru muri indwi heze
ibikoresho mfasha nyigisho byose byo mu mwaka wa mbere w'igice cha kabiri cy'amashuri yisumbuye biramaze kuboneka
tumenyeshe ko igice cha kabiri cy'amashuri yisumbuye y'uyu mwaka kigizwe n'abanyeshure bahora mu mwaka w'icumi hamwe n'abahora mu mwaka w'icenda w'ishure shingiro bamenye ikibazo cha leta ibujumbura Diane Ndonse kubw'ijwi rya Amerika
turacyari mu Burundi urugaga rw'amashyirahamwe y'abahoze ku rugerero mu Burundi rwamagana raporo yatangajwe n'impuguke za ONU mu cyumweru gishize iyo raporo ivuga ko mu Burundi hari ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu rishobora kuganisha ku byaha ndengakamere umunyamakuru w'iryo Amerika mu Burundi Fidelite Ijatse niwe uduha ibisobanuro birambuye ku itangazo ryakozwe n'urwo rugaga
Ibyo kwiyamiriza cegeranyo c'abahinga bigenga ba ONU mu by'agatakazina muntu mu Burundi birabandanya nyuma y'imyerekano y'ukuciyamiriza yatunganijwe kuri wa gatandatu mu gihugu cyose cy'u Burundi kuno wa mbere abahoze ku rugamba bashikiriwe aho rwo mashirahamwe bahurikiyemwo rwasohoye itangazo riciyamiriza abo bahoze ku rugamba bavuga ko ico cegeranyo abagikoze atamatoza kuye bakoze bavuga bisunze ko migwi yabajijwe ugura ni gwakumiriwe ubukuru moyiza arongoye gorunani
ico cegeranyo ica mbere tukinegura nuko ko abagikoze batagize amatohoza kwiye kuko bateza kuduca ko natwebwe dusanzwe dufise abaduserukira mu gihugu tukamenya amakuru asanzwe hari ariko nta muntu numwe twabonye aza kutubaza ivyo ariko akaba tanumwe ajyugwara uwundi tukaba tubanye neza mugabo tugaca dutangazwa no kumva amaraporo akaguma sohoka bavuga yuko ibintu bikobera cika mu Burundi
element ukumigwa mu gihe aba bahoze ku rugamba bariko bariyamiriza cyo cegeranyo cakozwe kivuga ihonyango ryatakazina muntu mu Burundi tukabaje urongoye unanirwa bahoze ku rugamba insiguro baha inkuto ry'abantu bazi imisi yibonekeza mu gihugu cyane cyane kubijanye n'iko byashikira bamwe bahoze mu isekera cya kera aho bitaba XFAB muri bo hakaba nababugwa irengero muyize bukuru atwona nirwa amashirahamwe y'abahoze ku rugamba iyi niyo nyishu yaduhaye
twe bitwara mu nzego z'umutekano mugabo ubu twaratashe bene igihugu mu bandi kujya mu vyumva natwe niko tuvyumva gusa ico no bivuga ko ahanini nuko twebwe tudasanzwe nk'ivyo dushobora gushika mwaziri ya nzego kugira tuvyinjiremo cyane
yamara uno munsi mwasohoye icandiko mwiyamiriza icegeranyo ca ONU mukabikisha ku maradiyo mbega hoho mwirumva ko mwosohora icandiko mwumbure mu bazizo nzego canke nawe mushikiza mu hagazi nimba biri bihuha canke nimba rivyo
nivyo turiko turakora nibaza ko tuzobishika ko mu minsi racari matoho
Mwamenya yuko kuvigerekeza 17/2024 cegeranyo cha SOS Torture cemeza yuko abantu 26 bafashwe n'igipolisi c'u Burundi hamwe n'ugwe w'igiperereza ku butaka bw'u Burundi muri bo 14 bazi mwisiga cha kera aho bitaba XFAB tushigaranye kibutsa kandi biziga 36 byatoye mu nzuzi za Rusizi na Mubarazi muri byo biziga umuntu umwe wenyene niwe yamenyekanye igujumbura mu Burundi Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda. Je ndi mu gitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'umwe z'Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abarundi ro bakomeje kwiyamiriza raporo yerekeye gatya kazina muntu yatangajwe n'umurwi w'impuguke za ONU mu cyumweru gishize, ariko akarusho cyangwa se ikidasanzwe nuko hari umwe mu Barundi bafashe iya mbere mu bijyanye n'iyo myigaragambyo akajya imbere y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU akiyamiriza bwa mbere wenyine. Ibi bigiye raporo n'ibindi bikorwa byatangajwe ku Burundi. Uwo ni Rick ndi kumwe naho waganirijwe rya Amerika kuwa gatanu, ariko kandi mu kiganiro cy'uyu munsi muri Isanga Rick ndi kumwe naho ndetse n'uwitwa Nibizi Kefa umukuru w'umugambwe Frode Bunyakuri iragira ndadaye bavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkurikije mu kiganiro muri Isanga ku ijwi rya Amerika ku bijyanye n'iyi raporo ya ONU. Ubu dutangiye twumva Jean-Luc ndi kumwe nayo mu kiganiro.
Twarafashe iya mbere kugira twerekane akababaro katurutse ku raporo yagize igisata kigezwe hagati y'akazi na muntu mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, aho bagiriza igihugu cy'u Burundi ibijyanye n'uko ariko harabaho ihonyabwoko mu Burundi y'Abatutsi. Kandi natwe turi mu Burundi aho Abarundi basangira kabisi n'agahiye ata wanjye wangura. Abantu benshi mu Burundi tugiye kuraba n'abantu babanye neza bahura bakaganira bakaba bagasangira haba mu bubare haba mu mibano n'abantu babanye neza mu makarte n'imitungo itandukanye y'igihugu, abahutu, abatutsi, abatwa basangira ata wanjye wangura. Haba mu masengero abantu basengera hamwe nta sengero cy'ubwoko, ndetse nta n'ibintu bijyanye n'amashuri nkabyo n'ibintu turabye mu mashuri. Abanyeshuri nta bwoko baraba, abigisha bigisha atakubacanishamwo. Nacyo gituma rero twiyamirije tugafata iya mbere kugira tugaragaze akarenganyo igisata kigezwe hagati y'akazi na muntu muri ONU cyakoze ku Burundi, kandi bakabikora batabajije abo vyega. Abo Batutsi nyene basanzwe babanye n'abandi mu butandukane bwabo ata wanjye wangura, babanye basangira byose kuko kanatsinda n'umuryango isanzwe. Baba abanyepolitike barashingirana mu bwoko butandukanye, hariho abafise Abatutsikazi, hariho abarongoye Abahutu, hariho abafise Abakazana bafise ubwoko bunaka badasangiye n'ubwabo. Nacyo gituma rero twafashe iya mbere kugira twerekane umuco, kuko icyo cegeranyo c'abaexpert ba Nationsunies bakoreye kubihuha, ndetse batabakije n'abantu koko vyega ngo bamenye ukuri. Twasanze icyo cegeranyo ugiye kukiraba by'ukuri si cegeranyo ca politiki, si cegeranyo c'ubuhinga, ahubwo turabona neza ko ari cegeranyo ca politiki.
Jean-Luc, ariko ukuntu muvuze imyano myiza, ukuntu muvuze ko ubwoko bwose bubanye neza mu Burundi, siko abanyapolitike bamwe bamwe babibona? Hariho n'umukuru urunanise na Rede yavuze ko iryo honyabwoko ririkoreye aba, ni kuki mwebwe mubona ibintu uko abandi batariko barabibona?
Twebwe ahubwo twaratangaye cyane kuko twari twanabishikirije bino muze twashimikiye ko aho abo banyapolitike nyene usanga bafise ibintu nyabuna bagirizwa kuba baravucishije ku maradiyo atandukanye, aho inyuma y'itandukwa cy'umu cyanya kwigendera umuhisi Melchior Ndadaye yari umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abenegihugu, igihe yagandagurwa
uwo nyene yaragiye ubatwa yita kwatwa Arsenalet yagiye kuri radio mu Rwanda aho yerekanye neza aho yavuga akangurira abahutu ati hagaraguma hama ubu muri no minsi naho akagaruka avuga ati nyabuna nyabuna ihonya bwo kubatutsi sobe nyuma gatoyi hakiba ibintu bise twaseme manda mubona byabaye imbururu mu gihugu cy'u Burundi abo nyene bari mu Sinaret bavuga bati ni twaseme manda twaseme manda nyuma gatoyi nko mu kwezi k'umunani haragandaguwe indongozi zitandukanye zikomakomeye mu gihugu aho bagandaguye nyakwigendera Lieutenant General Adolf Nshimiyimana abo oye bamugandaguye bashaka yuko abahutu bahaguruka bakamara abatutsi mugabo byabataye ku amazi
ego mereka
bahagaze ngaho barasubiye bagandagura koloneli Komagujo yahoze atwara ibiro bikuru by'intwara miheto icyo gihe bagira bati abatutsi nabo bazuri shavu birare mu bahutu bibataku amazi nyuma ya ntumbere rero twagomba twereke ikibazo cy'ubwoko cyarataye igihe tugeze ku ntambwe tugeze ku yindi semo aho tuja ku bikorwa by'iterambere tugahindura imyifato n'abanyepolitike bacu bagahindura ibyiyumviro
icyo kibazo cyabashira imbere yindyane z'amoko tura kigaruka ko ariko ndashaka mbanze mpe n'ijambo umushyaka ntaye nibize kefa nawe nyene arongo uyu mugambwe Frode Bunyakuri iragira ijanda daye ubwa mbere na mbere umushyaka ntaye nibize kefa ubutegetsi bwahindutse kuri uyu mugambwe bwaciye mu mategeko
murakoze kutubaza icyo kibazo nyanyu umugambwe Sonia Frode Bunyakuri iragira ijanda daye bafata ingingo yo guhindura inzego z'uyu mugambwe ibintu bishunze amategeko kuko abagize ikoranabuhanga kaminuza nibo bakoranye bisunze amategeko agenga umugambwe barasaba ko hoba ikoraniro riraba hanyuma bahejeje gukorana barashiraho inzego nshasha kuko bavuga yuko inzego zahora zabajanye mu nzira zitarizo zibajana mugumuko zibajana mu nzira zinyuranye n'akarangamutima k'umuganga Sonia Frode Bunyakuri iragira ijanda daye nagakwabwira yuko rero izabaye umugambwe iwacu zakoze hisunze amategeko y'umugambwe ikora zisunze n'amategeko agenga imigambwe mu gihugu cy'u Burundi
hanyuma tuje tugarutse ku kuntu iyo raporo ifashe kuntu yakiriwe n'abarundi two kwibutsa ko wahoze arongoye umugambwe murongoye muri iki gihe rero wewe avuga ko ihonya bwo kuririko riraba akaba avuga kandi ko hakwiye no kurongekwa inteko zoja gukingira ubwicanye buri ko buraba mwebwe ntimwabandanije umurongo yarafite mwe mugamba cyo kibazo mukivuga ko iki
nagomba nibutse abari ko batwumviriza yuko igihe iyi migumuko cyo ko twavuga yatanguye wararongoye umugambwe ico gihe yari mu bambere bagize iyo ntumbero bahamagarira abanywanyi mu migumuko yahitanye abantu benshi yitana n'ibindi bintu bitari bike by'abantu tutamenyeshe yuko wenyene yari yaratubwiye yuko igitumye ahamagarira abantu mu migumuko by'ukuri azi neza ko atari amategeko yarenzwe mugabo hariho abantu bo mu makungu amwe amwe basazije kubacokorwa yakunda gukoresha akajambo akavuga ati hamwe umuntu aza gutegura umutego atateze wo hava umuhitana bisigura yuko yari azi nawe nyine ko atamategeko yarenzwe mugabo yari umukino mubi wa politike wo kurondera ingene ushike ku butegetsi bidaciye amatora ku byerekeye izavuga yuko hariho nyabwoko ry'abatutsi kuri mu Burundi icondi cy'umenga yaba atari umututsi bisigura yuko atenga yari igirigwe mwarabonye ejo bundi abantu bagenye barabara bariyamiriza ibyabaye umwe muri kumwe mwiyumvira ngaha abonyine bavuga yuko bagera bahonywe bibwiye bati twe ntangwane dufise tubanye neza na bagenzi bacu dusangira abageni dusangira agacupa dusangira akabisi n'agahiye nibaza ko ari wundi muntu rero iyoheza akaba umuvugizi kwico naco ashikiriza yuko hakenewe inteko mvamakungu jewe sinibaza ico zije gukora murazi yuko abasirikare n'abapolisi b'u Burundi ari bitumwa ko makungu bama bagenda hirya no hino kugarukana amahoro n'umutekano eka mbere n'ibihugu bimwe bimwe zaba turazananye nko muri Somalia tukabifatamo neza mu Burundi rero twebwe tuhari twe tuhagendagenda n'abahaje bose imbere barabibonye amahoro n'umutekano zarasasagaye mu gihugu cyose nta na hamwe hari injyane nta na hamwe hari ntambara nta n'abashamanye no guca Burundi bisigaye yuko rero izo nteko mbamakungu zikenewe na gatoya twabivuze tubisubiremo ko izo nteko mbamakungu buzijana mu bindi bihugu baba hari injyane zikomeye ariko n'ukuri mu Burundi bintu bifashe neza ku buryo atanteko zikenewe n'ibyo
ariko twakwibutsa ko hariho abantu benshi bavuga ko hariho abantu birirwa baricwa mu ntara zitandukanye ubwicanyi hamwe hamwe burabandanya reka tubibutse ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika risamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika Pascal miriwe neza Mirwe neza murafite kibazo murafite cyumviro duga ku ijambo
cyumviro ni kibazo
yego
aba batumire bacu kenda gitangaje kweri kuba dushobora kuwumva nuwo yagize imyerekano yagize je ndahambwisha gacha ujumba dushobora kuhahisha cyane uwarangwese abanyafuro de bunyakuri ngiragenewe na leta ngerageje kubabwira iki iyo raporo ivuga ku mpande zose ivuga ku ihonya bwo kugusa kuko urabyo nk'ubwicanyi bubera mu Burundi biza karero ku mugenzi yafashwe afatiwe ku centre jeune mu Kamenge hama bacamwagiriza ngo niwe agahurira ngo bagende manifesta batera magana ya polisi uwo yaratokeje uba mu kukizuma ku maguru ku mazi mu iperereza gusha naho mujyana aho bicira abantu ibabona abantu aho yari yashoye kubonera nk'ibiziga bishika nka bitanu by'abantu biciweho idashize n'ibyo yabonye mu iperereza kuki badashobora kwemera none iyo raporo kandi ivuga ukuri raba namwe amenshi makuru baranyuruzwa bakanyuruzwa n'iperereza ariko ibiziga batoye bakabihamba batagize n'amatohoza kuki none baturaba kuri ibyo babikorere ikintu cyo mbona cyo bakiza ni uko abanyene bagira imyiyerekano bavuga ngo nta macakuri araba mu Burundi kandi nta nayo dukeneye twebwe Abarundi ninde abahanure iyi leta nimba yagiyeho amategeko aho nyanza nimba batanga imihoho batanga imihoho
murakoze inkuru nziza Pascal Mukanya abashinga ntahe baragira icyo bavuze ku bibazo bamushikirije reka duhe ijambo inkuru nziza mwiriwe neza
atwiriwe kabisa nimpore namwe ngaha kuri Voice of America
nimpore kibazo cy'imvuro
icyumvyo cyanje kabisa n'ukuri Uburundi bwacu bugeza aho batemba maze kuwumva Uburundi buza buri muri mwe n'ukuri iyo sintambwe kimishije kabisa hama ibyerekeye jarike hago jarike bizi ngiye no mutahura kabisa ariko kugombira gute ko mu Burundi amahoro ari umusesekara abantu hijya no hino iziga byirwa biratogwa abantu umuntu akavuka ku murango izuba riva agatwagwa muri documentation ejo bakamutora umuzimba none ubu cyumbwira ngo amahoro ari umusesekara gusa ikintu kiba gusagiye no terera no vuga n'ukuri barakwiriye kujya hamwe hajya ibiganiro niyo nzira yonyene izokura Burundi mu kaga mbe ubwo mvuge abanyepolitike bose bahunze Burundi ngo nuko batabukunda se Burundi barabukunda naje nabuhunze ubundi muri Afrika y'Epfo maze ngo nabuhunze kubera nabuhunze kwanda bwanga
murakoze inkuru nziza reka duhe ijambo abashinga ntari turi kumwe bagira icyo bavuze cyane cyane dutangura kwa Jean-Luc ndi kumwe nayo ibibazo vya Pascal na inkuru nziza ni ibibazo bivuga ko mu Burundi uko muvuga ko amahoro atayahari eka mukaba akaba basavye nuko mwuja kwimyerekano musaba amahoro imbere y'ibiro by'umukuru w'igihugu muduge kwijambo
yego murakoze ku kibazo Pascal yabajije yavuze yuko hariho umuntu yanyurujwe arajyanwa ku kabari wabona abantu ariko icyo natutoziba ni ikibazo kijyanye n'inyamiramazi inyamiramazi ikintu cy'icyaha kibaye kiraheza kigakurikirana kikagira amatohoza hanyuma icyo kibazo bagatanga raporo bakayiha ubucamanza
kadi n'ijambo ntibizi kefana wenyine mukuru w'umugambwe Frode Bunyakuri yagiye andadaye agira ico avuze ku bibazo byashikirijwe na banywanyi Pascal na Nkuru Nziza mukanya gato muzamukoza
murakoze nyakuwa mwesha makuru agomba manza menyesha ariko atumva bose ko umugambwe cyo Frode Bunyakuri andadaye ugomba yuko agataka kazina muntu kubahirizwa kandi biyamirizwa wese azimanganya uzubakira n'umuntu tambere tunahojeje abo sabarabuze nk'uko bivuze n'ukubwicanyi bwarabayeho ndacagiye cyane igumuko murazi yuko ari mu migumuko ari n'igihe bigeze guturira umuntu bakamuturira abona bamuhora ko ari mu gahambi kanaka murazi ko mu nyuma hakurikiye abandi ibigo bararasa hirya no hino mu makaritsiye batera amagerenade mu isoko mu tuguriro mu mabarabara bose barica bagakomeretsa abantu mugabo inzego z'umutekano zarabihagurukiye zirabituza
turabashimirira abashyitsi bacu twaganiriye umunsi kuri raporo y'umuryango w'abibumbye ku kibazo cy'uburenganzira bwa muntu mu Burundi namwe abatwumva turabashimiye gutega amatwi radio ijwi rya Amerika mukomeze mwumva ibiganiro byacu umunsi ku wundi.